Dabara mukije mwebwe mwese muri ku muviza radio isanganiro n'umunyamakuru mu Kirundi duhera ku ingo nkuru nkuru ziyagize abantu 39 muri zone Rugombo community bitoki mu ntara ya Bujumbura nibo bamaze gufatwa n'ikiza cy'indwara yakorera kuva itariki ya 5 kwezi kw'icenda mu mwaka turimo biturutse ku kere bw'amazi meza bwonekeza ku mitumba 6 ya zone Rugombo gupanga inzu mu isagara cha Bujumbura ngo ntivyoroshye kwiriha kubera abo bapangiye baduze ibiciro ataminsi myinshi heze bivugwa na bamwe bapanze basanzwe ba mu gisagara cha Bujumbura basaba ko amategeko agenga ibyo gupanga inzu yoshigwaho muhinga mu by'amategeko Conservatoire Minani amesha ko amasezerano yo gupanga ari umasezerano acika amategeko nk'uko bitekanywa n'igitabo c'amategeko agenga matati n'amasezerano Mibozi wishira mu parseme hamagarira barundi guhindura ingendo ntashimishwe n'icego gihemba ry'abarimyi Faustin Dikumana agamagarira leta ugirishaka ryo kwamitesha indongozi zititwararika imigambi y'iterambere Eric Uwimana muhinga bw'ivyuma ijwi mwumva Jean Marie Mayonga nije ngiye kwashikiriza no makuru ndabayikaze
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ano makuru cyahere mu ijanye n'amagara abantu abantu 39 muri zone Rugombo kumene cy'ibitoki mu ntara ya Bujumbura ni bamaze gufatwa n'ikiza cy'indwara yakorera kuva ku itariki ya 5 kwezi kw'icenda mu mwaka turimo biturutse ku kwene bw'amazi meza abanyagihugu bo ku mitumba 6 ya zone Rugombo bavuga ko basigaye bakoresha amazi y'inzuzi za Nyakagunda na Nyamagana hamwe nayo mifurege ivomera imirima byemejwe ku uyu wa mbere n'urongo ya karere kuvuzi ka cy'ibitoke ari kumwe na mustaneri mu nama yabahuje n'abarongoye ibisata by'ubuvuzi n'amashirahamwe yigenga Eloge na Geneza mustaneri wa komine Cibitoke asaba bijejwe n'abishoboye kubaronsa amazi meza ico kiza gituzwe Alexi Ndayisenga
Ibiseru bariko batamo tukavoma
bavoma imisundwe ya ndiyo mu bigo by'imicere hamwe amafumbire
abana bahindutse baheshi imishatsi
abidoga ko batagira amazi meza n'abanyagihugu bo ku mitumba 6 yo muri zone Rugombo komine Cibitoke intara ya Bujumbura ubwo bukene ngo buramaze gihe ibituma bahitamwe gukoresha amazi y'inzuzi za Nyakagunda Nyamagana hamwe n'amazi yo mu mifurege akoreshwa mu kuhira imirima aho ngo bakaba bafise impungenge zo kwandura indwara
ni mabi arimo ibintu byera omengo ni nk'imicafu kuba tugiye ku mabombo batwaka 500 cyangwa 2500 gutyo tumaruka dahayo ngaho yo mu miceri asa nabi ariko kurira yatiye mu bana ivanye n'aya mazi mabi
ikibazo giye arabona amazi yarakamye nta mazi dufise muri komine Rugombo hari bice bice abanyagihugu ni benshi kandi abavoma imisundwe ya ndiyo mu bigo by'imiceri hamwe amafumbire Oti sinzi ko bishobora kutato tugirira ingaruka no kuvuga kugira turonka amazi meza nkiyo byashitse muri komine Mugina ruguraho bita komine Mugina barinda gutora amakinga n'imodoka akaza kugura ibido ijikirino 2 cyangwa 2500
amazi ni mabi cyane turafa kuvoma mu nta kigendo abantu baruze kwambwa kubera aya mazi kandi turagowe cyane kuba radufise nkiwomo nko mu rupango tukamara amezi na amezi tutaronka amazi umva tarakamara amazi mu rugombo turahangayitse ku mazi
abanyagihugu basaba bijejwe kubaronsa amazi meza.
Yajide zyo tugarukiye, yo tugarukiye na cyane cyane turi mu buzima bubi. Ibi bintu twabiheruka kera.
Abajerwe muri Yajide zo nishira hamwe igihugu niko tubyumva. Sinzi ukuntu leta bo bigenza kuko igaha abandi amazi. Naje tukaronka amazi yabe n'igihugu ya rusangi. Basi bapfuye barihisha bo bafise impango bayinzi ta mu mpangi wabo.
Ni wadaha amazi basi nyezina. Abanyagwa kose bahurikiye ko bavomereko. Niri mwa amazi agwiriye. Kugira ngo bose amazi abagereko.
Agataho ingaruka mbizi ubwo bukene bw'amazi ngo nuko amaze kwibonekeza abandu ingwara ya korera bagera ku 39 nkuko vyemejwe na mustaneri wa komine Cibitoke mu nama yo kuri uyu wa mbere yahuje abo mu ntwaro n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu muri iyo komine
dufashe ino ngingo yo gukoranya izi nzego zitandukanye kugira twige guhiza ingwara ya korera kimaze imisi gifata abantu bo muri no komine ya Cibitoke cyane cyane hano muri zone ya Rugombo kirengo cindwe zitarenga 2 amaze kuronka abantu bamaze kwandura iyo ngwara 39 mugabo indwi barakiza basomeye na yabo ubu aha mu bitabo dusigaranye abantu 32
zimwe mu ngingo zafashwe muri iyo nama akaba ari kubuza abadandaza ibifungurwa mu ibarabara kugara inzu z'uburiro n'ubunywero butagira utuzu twa sugumwe guhana abantu badafise utuzu twa sugumwe hamwe no kongereza amazi mu bice byibonekeza mu iyo ngwara
Mugisata chimibano, bamu wanyagi ugu wawo mugisagara cha Bujumbura wavuga ko batorewe kubera wawo apangiye baduzi ibiciro by'inzu hata minsi myinshi iheze basigura ko inzu umwaka w'2023 yapangwa ku mafaranga 150,000 uno munsi irihijwe 350,000 basaba leta gushinga ibiciro baravyuko inzu yubatswe kugira boroherwe mu kuyiriha tubakurikira
ibintu biduze n'inzu tucyaziduze nk'akarorero nk'akare nk'umuceri wagurwa nk'ibihumbi nka bibiri bitatu ariko ubu usanga ari ibihumbi bitanu bitandatu none nyine ndatekereza kuduza inzu ibintu bikorotse bibaza ko nyine inzu nayo yacakorora bumva biduze biguma biduga ntawuzi yuko bikorotse nabo baca bakorora kuzimba zozimba kimwe gusa bakareka gushyira ko meshi umuntu akaraba yakwiye kwiranye nayo yoshyira muga ntashyire ko meshi arenge
ivyo gupanga inzu ngaha mu iza ubuye inzu kare twari tugipanze ibihumbi jana mugabo ubuye igeze ku mihume amajana 350 ibintu ngaha mu bwiza mu bisanzwe inzu ntizidutse zararengeje ubuzitera ziduka kumwanya zaraduze kuri babidusiguriye ubu natwe ntacyo duhura turiko turakorera nta nakintu nakimwe ubwa mbere twarapanga hagahera nk'umwaka bataraduze hakaje n'umwaka n'igice nyaka ibira gacaduza mu ngubu kumwaka araduza ko uno mwaka dugije mwaherutse kuri 2005 undi mwaka cacira kwijana gacha 35 kwicho dusaba yuko atoguma batudugiriza ko kumwanya kuko natwe turiko turakora duhura tanye ngo turiko turakorera
ahana nahinjiye ndiha 130 rero haciye umwaka cendiha acandugiza ko 50 rero cendiha 180 atana meza ngaharahera acaso yarandihisha arandugiriza ko cendiha 230 haheze gihe acambarira ngo iyo nzungura bwo ntoyisigisha ico dusaba nuko leta yoraba ukuntu yotanga ukuntu abantu bopangisha yotanga ari igiciro cyo gupangisha amazu batarenza
atwa biragoye kweri iyo usanze upanze inzu ukazibona ko akudugiza ko amahera amasharje usanga wari ufise usanga ari karahinduka gusa apa nanje nishize mu kibanza cy'abantu usanga ko rapangisha inzu usanga ari ibintu bitahuritse kuko ubu wenye twe turagenda twevoriwa amahera mengo ayikara tagaciro ukuntu kuko amahera twakoresha twasanga dupanze kera uriko yari ubu unye umuntu uko yari usanga atakintu ari karamumarira gico no saba nuko bo fixa ma prix bakavuga ati nimba ari quartier inzu zingana uko nuko bazikotesha ya a nimba ari zingana uko nuko bazikotesha aya kuko ubu unye gukotesha inzu ni chance shura kuba je ndi mu nzu yagutse ndayeri hama hera makenya gusa ubu gasanga uyindi aba muri ntonya gusa ari hama hera menshi kunsumba kandi usanga tubaye no muri quartier kandi atari uko inzu ni nziza cyane umuntu wese uko yarubatse inzu a fixa prix uko ashatse
Leta y'u Burundi imenyesha ko hazarashinzwe umugwi ujejwe gushinga urwego ruzotorera umuti kibazo kicanye no gupanga no gupangisha inzu nyamabanga mukuru wa leta yabishikije wigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatatu n'umwaka mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Kera ya Rumonge Jerome Niyonzima akabamejeje ico gihe ko bimaze kugaragara ko amasezerano yo gupanga inzu yagizwe akanywa babo hagati y'abantu babiri bonyene ari naco gituma aho nyangwa atacamira tega matwi Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta
Muri leta ejo bundi harabayeho kwiga kuri ico kibazo cyane kijanye n'amazu yo gupangishwa n'ibiciro by'amazu yo gupangishwa n'ingene byo genzurwa mu namashikira nganji yejo bundi carizwe acashigwaho umugwi ugiye kwiga neza ishingwa ry'ugwego rujejwe kugenzura ibijanye n'ivyo bintu byo gupanga no gupangisha amazu ico kigo kizoba citwa ARCTI, Agence de Régulation des Transactions Immobilières. Hazojamo n'ivyo bintu mugabo bitarashika ngo ico kigo kijeho tongere tuvunira kagohe abarundi tongere tuvunira kagohe bene Burundi baba bene gupangisha amazu bamenye yuko uku mubona hari turagishinga n'abaduzi biciro by'ibifungurwa abaduzi biciro by'ibidandazwa abaduzi biciro by'ibyankenerwa ku bene gihugu nabo nyene iyo bagiye kuduza ibyo biciro bafatwa nk'abo bariko baragirira nabi umwene gihugu hanyuma mugabo kandi mvunene n'akagohe n'aba bapangayi nabo nyene ni vyiza ko amasezerano yo gupanga muto yagira kanywa babo nimo yagira kanywa babo kuko iyo ugize kanywa babo ni yurenganijwe bibera mu kanywa babo nyene
uyo munyamabanga mukuru wa leta akaba yabwira radio isanganiro ko urwo rwego rutarashigwaho hazobanza kujaho amategeko atomora ingene ruzokora Amasezerano yo gupanga ni ari mu masezerano acika amategeko nkuko bitekanywe n'igitabo cy'amategeko agenga amatati n'amasezerano bivuga n'umuhinga mu by'amategeko nyuma yaho abanyagihugu bidogeye ko barajwe ishinga n'iduzwa ry'amafaranga y'inzu zipangishijwe muhinga mu by'amategeko Salvatore Minani amenyesha ko ico gitabo gitomora ko ibijanye n'ukuduza amafaranga y'inzu biri mu masezerano y'upanze na nyene gupangisha ayo masezerano yo gupanga ava mu byo nyene gupanga na nyene gupangisha bumvikanye ko atawundi arinze kuvyinjiramwo tumukurikire
ico bita decret loi canke itegeko bwirizwa numero 1 agakwiye ku 65 ryo kwa 16 z'12 mu mwaka wa 80 aho bavuga bati upanga n'upangisha nibo bishiriraho igiciro bavyumvikanye ugiciro ja muri ca gitabo c'amategeko agenga amasezerano n'amatati ingingo ya 33 icitomora neza yuko iyo amasezerano yashizweho hakurikijwe amategeko hagati y'abantu babiri uvuga hagati y'upanga n'upangisha ayo masezerano acika itegeko hagati yawe kandi ateza gukwirikizwa ata bindi bintu bibanje gucamo ayo masezerano yo nyene yacitse itegeko niyo acavuga ingene ibintu bizogenda murashaka kuvugana muti umwaka uheze tuzogerana ni masezerano no kuvuga iyo mugizane masezerano murashaka guca muduza n'amafaranga ahantu hapangishijwe canke mugahindura uburyo bwo kuyariha mbega yahora ariho ukwezi gutangwe canke mu mpera z'ukwezi ivyo bijamwe ayo masezerano mwagiraniye ivyo rero nivyo bumvikana ko ubupanze n'upangisha kandi iyo babihurije ko nta wundi muntu agomba kuza hagati yabo
iyo cyo kuduza canke cyo gusohora umuntu kuko navyo ne birabaho kirashobora kuja mu iryo tegeko hakabamo ico twita préavis canke kugabisha kugira ngo uyo muntu ahari afate akanya ko kuyumvira cyangwa kukurondera uburyo yabonye yuko azobandanya haba cyangwa kukurondera iyindi nzu no kuvuga yuko ajya amasezerano twavuze niyo fatiro y'ibindi byose ndetse niyo mugiye muri sentare kenshi babwira bati za turi amasezerano yanyu icyo yavuga mbega yagusohoye amezi mwahanya atarahera mbega yarakugabishije yaraguhaye ya preavis twavuga ubundi ugiye muri ya code civile livre 3 cha gitabo twavuga c'amategeko agenga amatati n'amasezerano barakubwira yuko amasezerano y'ubukote nafise uko ategerezwa kwandikwa no kuvuga yuko muyandika uko muvyumva mugabo mugakwirikiza amategeko
kuvyerekeye ikigo kijejwe gukurikirana amasezerano y'abantu harimo ayo gupanga leta igiye gushinga Salvatore Minani asaba ko leta yoshinga ibiciro ntarengwa yisunze amakaritie uko asumba sumbana n'ibikoresho biba byakoreshejwe kubwineza upanze na nyene inzu n'ubunyene Minani Salvatore
ubwa mbere rero ni ikintu ciza cyane ko leta ishyiraho urwego rujejwe ico gisata c'amatongo mu bijanye no gupanga no gupangisha canke kugura kuko hari gihe bene vyo bimonogoza ubwa kabiri kugira ngo bigende neza kuri bamwe canke nabandi leta yofata ibitari bike ikabitunganya kuko ni gisata kitoroshe na cyane cyane ko nk'umuntu apangishije inzu kenshi afatira ku kiguzi nawe vyamutwaye mu kuyubaka ivyo tukasha turaba mbega ibikoresho vy'ukubaka leta irabimetriza irabona ingene biduga kugira ngo leta ivuge iti muri katiye iyi mutegerezwa gupanga ku mafaranga atarengaya vyari vyiza yuko imenya yuko itegerezwa gushyiraho ibiciro canke ikaraba ingene ihagararira ibiciro umurabo ingene biguma biduga ko vyikombeye kuko bizogorana ingene umuntu imutegeka gupangisha ku mafaranga ari munsi incuro nka 10 yayo yategerezwa aravye ibikoresho yakoresheje ica kabiri leta yokora yotandukanya amakarti ikavuga iti uzoba mu ikarti azoba yemeye gupanga ku mafaranga angana uko leta igashyiraho ico twita plafond amafaranga ntarengwa mugabo yafatiye kuri vya bintu twariko turavuga vyo kubaka umunyagihugu akamenya yuko aja kubikiriri canke mu bwiza canke ku buterere akavuga ati hajya hantu ntiharenzaya ivyo vyofasha yuko bene amazu batoza bararenza uko bavyigombeye mugabo kuri bene amazu naho nyine kugira batunganirizwe leta ikamenya igiciro baba barakoresheje mu kurongizo nyubako zabo babakeneye kugarukana uburyo bwabo bakoresheje ni vyiza rero yuko uwo mugwi wakumviriza cane cane abo bantu bene amazu bene abadandaza ivyo bikoresho ariko na cane cane igakurikiranira hagufi ibiciro ingene biduga n'ingene bimanuka
isanganiro inami sumbingimba
radio isanganiro amakuru arabandanya mwijanye n'uburimye abakorera mu bisata bitandukanye by'uburimye nk'ikawa barakwiye kwama bakorera hamwe abo muri leta n'abigenga kugira bahanahana ivyumviro kwiterambere cy'igisata bahurikiyemwo naka mwategwa nishira mwepaseme lihamaga lirabarundi guinduri ngeendo kuyu wachenda nyakanga musi uhariwe uburi mikugwego moza makugu mwigani rona wamesha makuru fostendi kumana humyobozi uigyo shirahamwe nashimishwa nichegwa hajihemba jabarimye aga magarareta kugirisha kajo kwa miteshe ndongozi zititukwa ralika migambi yitera mbele tumuviriza
ikawa kushukuno musi kifatile kwenye yu iboneka ma eksportasyo yu kawa itarunga umavu izo tirimbiri mute yu kawa ya makampanye yu kupoma atakiwa kusubiriza imivyaru ishaji haru na makaba asura kwa tuteba asura kuiga asura kubara ni bitegwa bimye bimye kugira kuwira isi achalina noi tukimburi ibitegwa mbo mbarugo bivana nanjabu kamazi kira waro na mamonitere vikafarihi ika utapomi ika utarondere imivyari kawa utaha angre mugabu kagumuwa ngo wikawa ngo tuko tulodera gamba dovizi kuishori la hanzi nuu harama stoke yu mga kuheze atasho abarimi tulese ibizigi chua sangano mundari gito gito kubahi ima bichiku mugani iu mvire umurimi ya sho ikawa kuwa mkwa kaviri ama shura gira tangure mkwichenda atarawa nurufaranga ikawa ijejo no kumuha roveni mwisangwe promye pema ikawa yawa mkwa kata ya nima yawa mwumera zuku munani harafuga agwa nikuwa gira digitalizasyon nikuwa gira gute nwana wakuli soko nwari umvira impact umurimi agira jie umigwazo ya akideni kukia nikawa na kuhishuri ya vini mashori ikawa ikawa yara rush yara ikole mungaba kawa tarawono uku abarubo kwikubita gashi icyo kibi kikava mu nzira iri gikaba ndujya buri nyinyi ayihevyero ni kirimwa nande ikindi ingene abagutere bakurana hari habari hari abagutere prive emabanki hari na leta uwumingo bwisa ku kwiba leta nayo nyene ni zabanye nakagese kuko kwimbira kw'ibintu ariyo yonyine ishobora kubikora abantu bagenda bakiyugana ngo rabo leta gafata ingingo batariko barabaza abani abakwiye kwico bita synergy dance agahana hani vyumviro mugasaga muri leta bashinzwe ikawa ariko barabaza abaserukira bari nye waza bakteri pizashura ukorana n'icyo gitico tera imbere gute nta twimbura nta mahinguriro muyaga nkuwa urakomera ariko twemera aho turi twikosuwe n'uja yutaye ukira hamba iragize gutatatu hingura byose ukura hanzu patuvira ukayaburu isi se kwaza yego udafise amadubize n'umuntu atagira rasio muhira nawe nyine ndi kubikura bikura hanzu muri leta nibahagabire izo ngiza bakade bamwe bamwe bashikira ngacaye nabandi baza kono ni project cyangwa bakayanka kubera ubwabo itaje kuba inyungu direct babateshe bamire
Faustin Ndikumana umuyobozi nshingwa bikorwa w'ishirahamwe Parseme ano makuru cyarangirize mu janye n'imibano bamwe mu banyagihugu muri quartier Mutakura zone cy'ibitoki commune Ntangwa mu ntara ya Bujumbura bavuga ko arajwe ishinga n'ikibazo cy'umuyaga nkuba bavuga ko kimaze hafi kwezi bamwe mu bakora akazi gakenera umuyaga nkuba bavuga ko akazi kahagaze bikaba bikobira bagora gutunga imiryango yabo bamwe mu bajejwe intwaro bavuga ko ico kibazo bagishikirije ababakurira ariko atakira koko Clovis Niyonkuru
Ibikorwa bikenera umuyaga nkuba muri iyo quartier ya Mutakura ngo vyarahagaze. Abanyagihugu ba muri aho gace kwibarabara ya 13, 14 na 15 cyane cyane abakora ibikorwa bikenera umuyaga nkuba nk'abadandaza amata, abakora akazi ko kumwimishatsi bavuga ko ubuzima busa no bwahagaze ngo biturutse ku bw'ubukene bw'umuyaga nkuba bavuga ko maze hafi ukwezi.
Nkundi ko ndayerera kuko nta kazi fise n'ugaye. Aha mfise umuryango muhira ndi inzu ndi hahomba. Ivyo byose ni bintu bisabwa amafaranga ko twayakorera muyaga nk'ubuhari
turagiye ikibazo cyane kuko ikivuto ni dukora turakora ama matari yagiye tukame namwe tukagira ingorane tukabura amahera kwe ruhombo tukira ndusubira kudandaza nk'uko twari tugo byari bikwiye turamena amata
basaba bijejwe gukora ibishoboka byose kugira umuyaga nkuba uboneke
saba dusaba ko umuyaga nkuba uboneka kumwanya kumwanya kabisa kugira ngo akazi kagende neza bihe namazi tubarihe neza natwebwe twiteze imbere ko dutunze imiryango turonke ngene tubaho kugira ngo twiteze imbere
ngenda kumana Safiri umwe mu bajeje intwaro aremeze ko ikibazo yagishikirije abamukurira ariko atakira kogwa
bwa rero twagiye turabikurikirana duterekana duhana amakuru ngene ibintu byogenda twagiye turabwirana nabandi batubwiye ati nukuri hari ikibazo cinsinga kitagenda neza barabanze bariko barabikabwira abadukuriye nabo nyine bakogera imbere bakabivuga kandi tugenda duhana hana amakuru ntangora ni nimwe kweri baratanga raporo kandi bagatanga raporo ikwiye
ni uhile Aline nawe nyine ari mu bajeje intwaro avuga ko ikibazo yagishikirije amukurira baca mubwira ko ikibazo kiraba ishirahamwe Khajidezo bose hamwe basaba kwico kibazo coterwa umuti kugira buza abanyagihugu babandanye
mu buyobozi bukuru bwa Regidezo bamenyesha ko ico kibazo giterwa n'icuma gikwiragiza muyaga nkuba muri ivyo bice carengewe Jean Albert Manigomba arirongoye akavuga ariko ko vuba bagiye kwikosora
nikiringo cy'imisi 5 byavuye ni kuri rya urabona abene gugu yo bagwiriye kuri transformateur cyo cuma transformateur hari usanga kirengegwa bisaba yuko rero iyo transformateur tugenda tukayisubiza tugashaka transformateur nininya kuko ari cyo bita disjoncteur ituma ikingira ijya transformateur kugira ntinshi iyo abantu canke abantu ko barasaba umuyaga nkuba biyongereye ubu inguvu turiko turasaba ijya transformateur zabaye nyinshi gusumbya izo transformateur ategeza gutanga ijya cyuma bita disjoncteur gikingira transformateur kicagiza kirakoroka ndavyumva cyita disjoncteur rero nivyo bimaze imisi biriko biraba kuri kajya gace mugabo abene gugu borema kuko tujya tubahindurire transformateur twashyo transformateur nininya ubizo turazifise muri stock abene gugu nibareme icyo kiratora inyishu n'ingoga kandi mu rundo
wirira kabari umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba abadukurikiye mwese aniho duce turangiriza amakuru twateguriye dusubiye tubashimire ko mwaduteza amatwi mwashikijwe na Jean Marie Mayonga Eric Wimana yari kumfasha muhinga bw'ivyuma muwandaye mutega amatwi radio Isanganiro